Iri Nizbi de Amerik. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2019 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani Senarede rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi Anise Niyonkuru yaratahutse mu Burundi ari kumwe n'abandi 15 ahurikiye mu mugambwe wiwe.
Agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugoronani kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na Leta position kugira ngo arabire hamwe ngene kwiyunga akaja mu runani rumwe kugira ngo asoje amahora yemerije.
Uyo ni Mames bansubiye ko ajeje ubikorwa bya politike n'imigenderanire mu runani Senarede avuga kwitahuka rya Anise Niyonkuru. Ishyirahamwe ryitaye impunzi HCR ryifatanyije na Leta ya Tanzania ritangiye kuronsa impunzi z'Abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata aziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi mfashanyo zikwiye nk'abandi. Mani mbere yuko dushika kuri iyi nkuru n'izindi nkuru tubafitiye, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fidel, turahera muri Leta Zunze za Amerika. Komisiyo ijejwe ibibazo by'ubutungane mu nama nshingamateka ya Leta Zunze za Amerika yiganjemwo aho mu mugambwe w'abademokrate kuri wa kane barongeye guharira ku ngingo zibiri zirega Perezida Donald Trump, mu gihe abademokrate babandanya berekana uburemere bw'ivyaha Trump yagirizwa guhonyanga, berekana ko bihagije ko akurwa ku butegetsi, bagenzi babo b'abarepublikane b'inkehwa nta kindi bakora atari ukubitesha agaciro. Abademokrate bagiriza Trump gukoresha umwanya arimwo nk'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite hamwe no kubangamira ibikorwa by'abashingamateka. Mu gihe mu ndwi iza inama nshingamateka nayo nyene yiganziwe n'abademokrate yotora kandi kazokwemeza ko Trump yagiriwe n'ivyaha, iyo dosiye izoca irungikirwa Sena ya Amerika yiganjemwo abarepublikane mu mburano. Aho abakurikiranira hafi ivya politike ya Amerika bavuga ko Trump azo shigikirwa. Muri Afrika, Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yaratumye ko batatu mu bademokrate bayo inyuma yo gusanga hari ivyo bananiwe gukora bikomeye, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa kane. Ambasaderi wa Kongo mu Buyapani Didier Kitima Bin Ramazani yagirizwa kugurisha iragi ry'igihugu. Abandi babiri bari ku cicaro cyawo i New York hamwe na Geneve batumwe ko kuko ngo bitwaye nabi, nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji Marie Tumba Nzeza. Ariko uwo mushikiranganji ntiyatomoye ivyaha byagirizwa awa diplomate babiri baserukira Congo muri ONI. Wahoze ari perezida wa Bolivia Evo Morales yarashitse muri Argentina aho yahawe ubuhungiro na Leta yiwe. Morales yari yahungiye muri Mexique inyuma y'imyerekano iyamiriza ubusuma bw'amajwi mu matora byatumye ahitamwo gutanga imihoho mu ntango z'ukwezi guheze. Umushikiranganji wa Argentine ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Felipe Sola yashikirije jo ku munsi wa kane ko Morales azoba ku murwa mukuru Buenos Aires hamwe n'abana biwe babiri. Sola yashikirije kandi ko abategetsi bane bahoze muri Leta yiwe nabo bamuherekeje kandi basavye ubuhungiro.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisirikare kirwanya Leta ya Libya kirongowe na General Khalifa Haftar cyatangaje jo ku munsi wa kane ko kigiye kugaba igitero simusiga cyo kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Abishikirije inyuma y'amezi umunani agerageje igitero nk'icyo. Haftari arongoye igisirikare kirwanya Leta kigenzura igice kinini mu buseruko bw'igihugu yaragavye igitero ku itariki zine z'ukwezi kwa kane cyari kigamije kwa Tripoli. Leta yavuye mu mwumvikano yemewe na ONU. Haftari ashikikiwe na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ashikiriza ko Leta y'i Tripoli ishigikiwe n'imirwi ikora iterabwoba. Leta yemewe na ONU nayo yashikirije ejo ku munsi wa kane kwimeze magabo kandi ihagaze ku birindiro byayo mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli. Abategetsi muri Shiri batangaje ku munsi wa kane ko abatabara batoye ibisigarira by'indege ya gisirikare yunguruza abantu yari yaraburiwe irengero. Umukuru w'igisirikare cya Shiri kirwanira mu kirere Generale Arturo Merino yabwiye amenyeshamakuru ko atacyizere bafise cyo gutora bakiri bazima. Iyo ndege yarimwo abayikoramo 17 hamwe n'ingenzi 21. Ibisigarira byayo byatowe ku birometero 30 uva aho yari yamenyekaniye ko igeze.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Algeria abagenduzi b'amatora bavuga ko abitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane babaye bake cyane. Algeria iri muri leta mfata kibanza kuva imyerekano yatumye wahora ari perezida Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho mu kwezi kwa kane. Abigaragambya babona ko amatora ari inzira yo kugumiza akagwi kazingamitse igihugu ku butegetsi. Basaba ako kagwi katwaye igihugu kuva cikukira gusubirizwa n'amashusho mashasha atigeze aba muri leta. N'abatalibani muri Afghanistan bavuga ko barangije ibiganiro by'amahoro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane mu gihugu cya Qatar, ariko hari nyene ntacyo wavuze ku byo bumvikanye ko.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Imbere yuko tuza mu karere k'ibiyaga binini tubanze duhere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umugwi w'inama nshingamateka ya Amerika ujejwe ubutungane n'amategeko ugizwe hanini n'abademokrate uvuga ko zerekana ko ivyaha perezida wa Amerika Donald Trump yagirizwa ko yakoresheje ububasha afise kugira asabe igihugu ca Ukraine kwivanga mu matora yo mu mwaka w'2020 muri Amerika, kandi ko yabereye intambamye inama nshingamateka mu guha amabwirizwa abakorera leta yiwe yo kwihoza ivyerekeye kurenguka imbere yayo yabikoze koko. Ibindi kuri inkuru tumvirize mugenzi wacu Thomas Kamili indi mu kiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo.
Abadepite b'abarepublikani bavuga ko nta kimenyetso na kimwe cerekana ko Perezida Trump yakoze icyaha. Abademokrate biganje muri komite bo bemeza ko ibimenyetso simusiga ari byinshi. Abademokrate bashinja Perezida Trump ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko. Ku cyaha cya mbere, abademokrate bavuga ko ikimenyetso gikomeye ari ikiganiro Perezida Trump yagiranye kuri telefone na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kwezi kwa karindwi gushize, amusaba kumukorera amaperereza kuri Joe Biden. Bemeza ko kugira ngo aya maperereza abe, Perezida Trump yokeje igitutu President Zelensky kuko yahagaritse imfashanyo ya gisirikari y'amadolari hafi miliyoni 400 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga guha igihugu cya Ukraine. Ku bademokrate, Trump yahagaritse iyi mfashanyo kugira ngo Zelensky abanze yemere gukora aya maperereza. Abarepublikani bavuga ko abademokrate babeshya bati Perezida Trump yahaye imfashanyo Ukraine mu kwezi kwa cyenda gushize kandi nta maperereza Zelensky yakoze. Guhagarika imfashanyo biri gusa mu rwego rwo kurwanya ruswa yabaye icyorezo muri Ukraine, kuko Perezida Trump afite impungenge z'uko imfashanyo ya Amerika ituruka mu misoro ya rubanda yakoreshwa nabi muri ruswa muri Ukraine. Abademokrate bavuga ko Perezida Trump atigeze avuga ijambo ruswa muri kiriya kiganiro na Perezida Zelensky mu kwa karindwi. Bati si ruswa rero imuhangayikishije, ahubwo arishakira amakuru mabi yo guharabika Joe Biden kuko ari we umuteye ubwoba cyane mu matora yo mu 2020. Umuhungu wa Joe Biden, Hunter Biden, yigeze kuba mu nama y'ubuyobozi y'ikigo gicukura umwuka w'ingufu gaz cyo muri Ukraine cyitwa Burisma, kiregwa ko cyamunzwe na ruswa. Icyo gihe Joe Biden yari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarepublikani rero bakaba bavuga yuko Hunter Biden nawe yariye ruswa icyo gihe, kandi ko ise Joe Biden yamukingiye ikibaba. Kucyaha cya kabiri cyo gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko, abademokrati bavuga ko Perezida Trump yanze gutanga inyandiko nyinshi inteko yamusabye mu rwego rw'amaperereza yayo, kandi ko Perezida Trump yabujije abatangabuhamya bakomeye kwitaba inteko, abandi abatera ubwoba. Abarepublikani bo bavuga ko amategeko abimuhera ububasha. Muri make, ku barepublikani, Perezida Trump ntacyaha yakoze na gato. Naho ku bademokrati, ibyaha biramuhama, ibimenyetso ni byinshi. Igiye kugishyikiriza umutwe w'abadepite wose, nawo uzakigireho impaka mbere yo gutora kugira ngo ukemeze burundu. Uzatora mu cyumweru gitaha. Kubera ubwiganze abademokrati bafite, bizeye ko naho kizatambuka nta ngorane. Nibemeza ikirego rero, bazahita bagishyikiriza Sena izacira Perezida Trump urubanza.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuze mu karere k'ibiyaga binini. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Senared rutavugana umwe na leta y'u Burundi, Anicet Niyonkuru, yatahutse mu gihugu ku munsi wa gatatu w'indwi turimwo. Mamese bansubiye ko ajejwe ibibazo vya politike n'imigenderanire muri Senared yasiguriye mugenzi wacu Frederic Nkundikije impamvu nyamukuru yatumye Anicet Niyonkuru atahuka.
Anicet rero atashe kubera ivyo twavuganye, agiye mu Burundi kugira ngo afashe gushinga ugoronani, kandi cyane cyane ashobore kwifatanya n'abandi bose batavuga rumwe na leta opposition, kugira ngo barabire hamwe ngene bwo kwiyunga bakaja mu runani rumwe kugira ngo bazoje matora yemerije.
Ibyo bisigura rero nkuko nabibaje mu ntango ko namwe muri gutahuka aho mvuze abanywanyi ikana abategetsi abarongoye urunani Senarede nabo nyene bari mu nzira rero.
Ubishoboye wese asabwa yuko ubishoboye, kuko na gushira umuntu kujya biragoye, twavuga ngo amahoro ni menshi cyane hose mu Burundi, hanyuma umutekano wa buri muntu ujya uri mu mutima wiwe. Ubonye wese abishoboye, twe twibaza yuko botaha akaja kwifatanya n'abandi kugira ngo turabe ingene u Burundi nabwo kugerageza bwahindukiza gatoni kugira ngo turabe ingene intwaro zizokurikira inyuma y'amategeko kugira ngo zoba zishimishije kurusha.
Amatora atekanijwe mu mezi nk'atandatu ari imbere aho mu runani Senarede, nti mushaka kuba mwarataye umwanya muremure, haraheze imyaka irenga eka ishika kurine cyangwa irenga gatoyi mutari mu bikorwa vya politika, muzohiganwa gutera imigambwe yagumye ku rubuga mu Burundi.
Imigambwe tuzohiganwa ahanini kanaho abantu baba bari hanze baraguma bavugana n'abari mu Burundi. Ahanini imigambwe isanzwe ihurikiye muri Senaret, hari yari hanze, hariho yari isanzwe iri mu Burundi, hariho abatari bake bari mu Burundi. Hanyuma noneho sabo gusa kuko urunani twavuze si urunani gusa kw'abahurikiye muri Senaret, urunani kw'abo batavugana na leta nka bose. Abo bose babona uko byoshoboka twiyunge tuzogende turi kumwe. Igihambaye si uko ngo kanaka cyangwa kanaka ariwe yoje imbere, igihambaye ni uko nyuma y'ayo matora huboneka umuntu koko yoza agira ati ndifuza ko ibintu vy'u Burundi bihinduka, yuko amasezerano ivyari amasezerano ya Arusha cyosubira bikahabwa gaciro cyane cyane zikangingo zafasha kugira ngo abarundi dushobore kubana twebwe abone bazushigikiye
mu bushyirahamwe bansubiko. Hariho abantu bashobora kwibaza igituma mu iki gihe urunani senare rwemeye kuja amatora atanibirinze gusabwa bazi ibintu urwo runani rwari rwashikirije inyuma yo mu 2015
ngira ngo uribuka yuko urunani senare rwamye rusaba kenshi kenshi yuko ibintu byohinduka. Baragerageje baraca muri bajya bajejwe akarere kabirya bihugu vy'amaja mu buseruko ya Afurika. Muribuka yuko umukuru w'igihugu c'Uganda yabigiyemo akagerageza agafashwa n'uwahora atwara Tanzania. Muga mwese mwarabonye yuko amaheruka vyabaye nta gusapiske kuko burya biragoye iyo umuntu muri kumwe ushaka kumuvugana adashaka kukumviriza haragera igihe ubona uti mbo nta kundi reka ndabyihorera. Hanyuma rero kukumuvuga ngo ndiko nzasaba yuko ibi bibanza kugigwa imbere yuko nja mu matora kandi ubona neza yo kuri imbere yawe yamaze kukubwira ati jewe izo ntazoshaka urahita ukabyihorera ugiye uti mbo igikuru n'abanyagihugu kuko amajwi ntatangwa nabo bari ku butegetsi twe tugiye gufasha kugira ngo abifuza ko ibintu bihinduka mu Burundi bihinduke.
Ariko mugiye mufite agatima kuko nimwatsinda amatora muzoyatsinda muyatsinzwe muzokwemera ko mwatsinzwe
dutsinzwe tuzaba twatsinzwe ra aho ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rwose dushobora kuvuga ngo jewe ndakunda demokarasi ama ugacuvuga ngo ndatsindwa nzovyanga aho ushaka gutoba no nitwatsindwa tuzaba dutsinzwe tuzovyemera. Icyo dusaba gusa ni uko ntabwo duriganwa nibatsindwa nabo nyine bogira ati ngahaye intahe yashize hanyuma abarundi bakwane mu ndato.
Mamesa Bansubiko umutetsi yakomeye mu runani senared akaba kandahurikiye mugambwe sahwanya Frodebu. Murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Tukivuga ku Burundi, ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch rivuga ko abarundi bahungiye muri Tanzania bategwa ubwoba bakongera bagaturubikwa kugira batahuke. Mu itangazo ryasohotse ryo kuwa kane, iryo shyirahamwe ryasiguye kwayo makuru yo guturubikwa no kuburabuzwa ryayahawe na zimwe mu mpunzi zirimwo izataye zikomokera mu bindi bihugu nka Uganda kukwanga gutahukanwa ku nguvu. Human Rights Watch yashimangiye ko uretse iryo turubikwa niborabuzwa abategetsi ba Tanzania batorohereza abakozi b'ishyirahamwe rya ONU ryitaye impunzi HCR igihe bashaka kuja mu makambi kubaza impunzi ziriko zirahunguka zibikora ku bushake bwazo canke zitahukanwa n'igitsure. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashingiye ku myaka yabaye mu buhungiro yasanze ikibazo c'impunzi kitigera coro.
Indawo yibaza uwayirayeko jewe narabaye impunzi narabonye ingene ico kibazo mu bihe bimwe bimwe ushobora gusanga gifata impande nyinshi. Hariho ubwa mbere uruhande rw'ukubaha n'ukubahiriza. Ni impunzi yonyene ibifise ibituma biboneka bifadika byayitumye ihunga igahunga irondera gukiza amagara yayo. Hariho rero n'urundi ruhande ushobora gusanga hari izindi nyungu. Harashobora kuba inyungu mu gihugu izo mpunzi zaje zivamo, bamwe bagashobora kwipfuza yuko impunzi zitaha, abandi bakagira bati ahubwo boherayo. Ariko kandi harashobora kuba n'inyungu ifatiye aho abo bantu bahungiye ari kubera ibyo aho nyene bari abahaba bakuramwo.
Muri ivyo muhejeje kutudondagurira cigishobora gutuma haba izongorane zikomeje kuvugwa mu mpunzi zitandukanye kuri c'abarundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania, mwibaza ko ari kubera iki boba bahohoterwa, mwibaza ko ari kubera iki boba bavuga yuko bari korashaka gutahukanwa ku nguvu, bakanavuga ati hako jewe nza kumererwa nabi muri Tanzania reka ntahuke nubwo nayo numva umenga ntiharagira. Ni igiki coba kibituma
jendeza yuko hashobora kuba harimwo ibiharuro bigirwa hirya no hino nk'uko nakubwiye muri iyo migwi yose igira itindaraba icyo duca impunzi. Hashobora kuba umugwi w'igihugu izo mpunzi zibamwo, ashora ku mugwe w'igihugu izo mpunzi zahungiyemo ko impunzi n'andi mashira hamwe bamwe bakabiraba kuri majyaje kakazi na muntu abandi bakabiraba kuri inda ry'ibiti mugabo ugasanga gusa uwo muntu w'impunzi we nyene n'ibyo byose bigenda bikinira ko aho kuraba yuko koko ari ineza iyo mpunzi nyene icyo nabonye nta mpunzi nimwe imaze kubona yuko ibyo yipfuza byose bihari igira iti sinotaha mugabo kandi harashobora kuba ibintu biza bihenda impunzi mugumye ngahanoronka iki jenerali bonye igihe twari twahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1999 mbyuka mbere n'igihe twebwe twafata ingingo yo kugira ngo turatashe muri kiriya gihe hari mu mwaka w'1983 hari no mu mpunzi nyine abagira bati barya batashe kuko baguzwe ndajibuka icyo gihe barabivuga abandi ngo bagiye kwiyahura no kukubwira ariko ngo ikibazo cy'impunzi kitoroshe kiducoroshe harimo inyungu nyinshi zishobora kuzamwo rero uri kurarondera imeza y'iyo mpunzi ni ukumwumvisha n'abakumva cyangwa nawe ukabanza mbere ugatega neza kugira ngo ntusange ugenda ufata ingingo kubera ibiharuro by'abandi atari ibiharuro bya wewe wenyine impunzi
ariko kuri ibi by'abo barundi bari mu makamba atandukanye muri Tanzania bo bivugira yuko batumva natekaniwe hari uruhande rumwe rushobora kuvuga ati bahenzwe bagize iki mugabo bakumva bo bavuga bati ntibatekaniwe nka Human Rights Watch avuga ko mu bo yabajije babivuze hari nabo basanze muri Uganda bavuye muri Tanzania bakaja muri Uganda umuntu akibaza ati ni kweri kibivugwa muri Tanzania ntibivugwe mu bindi bihugu bitandukanye izo mpunzi z'abarundi zirimo
nibwo byazanyungu mbega icyo tuma igihugu iki kibibona uku ikindi kikayibona uku nikihe n'ahandi icyo nabonye nta kintu impunzi yipfuza ubwa mbere atari uko ishobora mu gihe gucagwa igituma impunzi itaha nikihe impunzi iraba icyayitumye ihunga bavuga bati buriya ururimi rw'impunzi na uruyino kwiruka nibyo rikana kwiruka uhunga nk'uko ushobora kwiruka uhunguka
hagati aho perezida Silvestre Ntibantunganya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu Burundi buzotunganya amatora n'amatora ariko arategurwa mu gihe hakiri impunzi zirenga 300,000 hari kandi n'abahunguka bagasubira guhunga ayo matora muyibaza kwiki
amatora yagira mu Burundi nta tora na rimwe wovuga ngo byabaye ibibazo byose byari hari mbere yaratuye umuti mugabo uko abaye iratuma abantu bagira bati hari igihindu cyongeye kwipfuza rero ku matora ni uko yotegurwa ku buryo yoza ari amatora atuma umurundi wese ari uwo mu gihugu hagati ari uwo hanze y'igihugu ari ab'impunzi bagira bati mu Burundi koko amatora arabyaye ikintu cyiza bigatuma binjera abatahuka bagatahuka burya impunzi ikituma itaha nuko mu mutima wayo wayabonye iti hari kintu gihindutse
perezida Silvestre Ntibantunganya mwigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi murakoze kuri kano kanya muha ijo rya Amerika
namwe murakoze kuri amahoro ya kanya kugira n'abarundi kuje kibazo kitoroshe
muhandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe gitaha impunzi HCR ryifatanije na leta ya Tanzania ritanguye kuronsa impunzi z'abarundi zari zikirondera ubuhungiro amakarata ziha uburenganzira bwo kuba mu ikambi n'izindi fashanyo zikwiye nk'abandi umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven ejo ku munsi wa kane yatembereye ikambi ya Nyarugusu aho uwo mugambi uri kurabandanya
abaronkejwe ayo makarita ni bamwe mu bahunze muri 2017 batari bwaronswe ubuhungiro hamwe n'abari barasohotse inkambi hama amakarita yabo y'ubuhungiro arugarwa icyo gikorwa gitanguriye mu nkambi ya Nyarugusu hama kizobandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi ivyo bibaye nyuma ya rusansuma yabaye mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka w'2019 aho impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zakorerwa rusansuma uwo mugambi harimwo gukorwa na leta ya Tanzania ifatanije na ASR aho barenga gato 400 aribo bariko bararonswa ayo makarita mu nkambi ya Nyarugusu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro cy'igihe Amerika mu nkambi ya Nyarugusu zirashima kubona zishigwa ku rutonde nk'abandi.
Abayisesa yabaye turi ngaha mu nkambi turagenda natwebwe kugisesa twatanga umwidondoro w'iwacu ndetse n'ugufinga turafinga tweje gufinga baciye batubwira tutaye muhira kurindira n'umunsi rero ntiho batwimbiye ko baduha ikadi
je na kino sangi no mwene wacu kwari yansize hariya 2017 sangi ikambi barayugaye sinashaka kujya mu yindi kambi kuko nta wundi muntu w'icyo kinazigaye icyo bisaba ko ngoma ngana nagumye ngata kadi vise twari twicaye muri iyo nisiyara kwa makazi birananirana cyangwa ngaha nyine mbaye uko nyine nahungutse sinagiye nagumye ngaha rero igihe haji sensa uno mwaka wa virus asoma twaragiye na twatubwi twambara imiringa ndetse twatubwi kurugenda ku isensa twakoze kandi bose bakora twatanga umwidondoro turafinga turasinya zijya tukajya tukajya ibikumu intoki abatwagiye vyi wacu batubwiye ngo turindire ngo turindinge ngo leta ya Tanzania na UNHCR bazofatira amako kubitwerekeye kubitwere twararindiriye turihebura twaze gatacyo kito kota kintu kito bamo rero kohera n'injoro no munsi no badushonye ko baduhi kandi
aha batwibutsa zimwe mu ngorane zari zibageramiye mu myaka irenga itatu yari kirahera bagorewe mu nkambi atana kimwe baronswa
ubwiye kwa muganga ntibakwakira aho giye kwicurira ingorane ntibakwakira ya ni byose byari bihagaye ku ntuze ya kwifomo kuko atafomo na jambo na rimwe cyo bugombye cyose ngaha mu nkambi ku musada bivanye n'amashyira hamwe ubutumbere yeko yasabye ifomo atafomo ofisi urumva wicara nko muhamiyaji yaramu
kibazo twahura navyo imwe na rimwe isabuni y'abandi batirose twaho ntitwazironka ndetse n'ibifungurwa twari tubayeho nabi cyane gose ibifungurwa navyo nyine navyo twaronkwe kanone ifashanyo isanzwe iraba umuntu afise ikimuranga ko ari impunzi twaho ntitwazironka navyo twaronkwe izo fashanyo turavyizeye ko tugiye gufashwa n'izindi mpunzi
twaronkwe inge turya ntitwapakira inja kwivuza byatugora isabuni ntwaro hano kubifashanya yose labi impunzi ntitwayironka
nyuma yo kuronswa ikarita ibaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi ikindi baronkejwe nibiribwa bizobamaza indwimwe kugira bizobasohoze kuwundi mupokero aho bazoza bararonkera kimwe nabandi bose izo mpunzi zirashima kubona leta ya Tanzania hamwe na HCR yarabiyumviriye kugira ibafashe nk'abandi
bagwahikaje bacyabwiye no gupakenja sindwimwe kugira ngo bakurindize kushika kujya ku rutonde rw'abandi bantu n'ivyo byabaye
nukuri turashima dukenguruka ukuntu leta ya Tanzania na UNHCR yagerageje kutwiyumvira ko ikaduha natwe impapuro ziranga impunzi nako tukaba twemerewe kuba impunzi turayishimira cyane kuko iyo tugiye kuraba kuvugwa twavugwa ku ngorane kandi nitwari dufashwe nk'impunzi cyane nk'abandi bantu byadutera ubwoba natwe
turashimiye ababyeyi bacu aba bayoweni tukashimira na leta ya Tanzania yo yiyumviriye kugira ngo ishobore kutunganisha n'abandi narijya twabona umenga turi nyuma y'abantu umenga ntituri mu bantu ariko turayishimiye cyane kubona bagize akigoro bakadushyira ku rutonde hamwe n'abandi tugashimira na UN kubona yaritayeho iratwitwararika ikatumviriza mu bibazo byacu kuko twari tubayeho nabi tugowe nta kivu cya ruguru twari dufise ubu turabashimira rwose kigoro batugiriye
naho biruko harimo barenga gato 1,500 batahukanye ku nguvu mu ntango z'ukwezi kwa cumi aho leta ya Tanzania itangarije ko izotahukana impunzi zose zahungiye mu gihugu cya Tanzania naho itabandanije gushyira mu ngiro uwo mugambi mu bitigire byasohowe na HCR mu mpera z'ukwezi kwa cumi impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 160,000 mu nkambi ya Nduta hasigayemwo abagera 72,000 Nyarugusu 58,000 na Mutenderi 31,000 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ya Amerika.
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twatu bafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.